Good morning. Time now for news and information in Kirundi and Kinyarwanda on the Voice of America.
Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi, muri kumwe na jewe Oriane Itangishaka ateramije ibiganiro by'uyu munsi wa mbere. Ubu ni saa 11 n'igice zo mu gitondo mu Burundi no mu Rwanda. Ibiganiro byacu by'uyu munsi bigiye gutangurira ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Reka dutege amatwi mugenzi wacu yayaduteguriye.
Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Eugenie Makankusa basuhuza. Nibyo bagezeho amakuru. Israel n'Abanyepalestina bemeranijwe ku kandi gahenge k'iminsi itatu mu ntara ya Gaza, biha impande ziri mu ntambara andi mahirwe yo guhagarika imirwano. Misiri yavuze ko hagahenge kumvikanyweho hejo ku cyumweru gashobora gutangira ku isaha ya saa 10:00 ku isaha yo mu karere, kandi kataranga kagaragaza uburyo bwo gusubukura imishyikirano i Cairo kugira ngo imirwano imaze ukwezi hagati y'abarwanyi ba Hamas bagenzura intara ya Gaza n'abaturanyi babo b'Abanyayisraeli ihagarare. Agahenge nk'ako karangije amasaha 72 kwa gatanu, Hamas yongera kugaba ibitero bya rokete kuri leta y'Abayahudi, na Israeli yongera gutera bombe ikoresheje indege ku Banyepalestina hafi y'inyanja ya Mediterane. Misiri yahuje impande zishyamiranye kuri ako gahenge kongeye kugerwaho. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagabye ibindi bitero by'indege ku barwanyi bakisilamu Islamic State mu majyaruguru ya Iraq. Departement y'ingabo Pentagone yavuze ko indege z'intambara hamwe n'indege zitwara zashwanyaguje ikamyo yarimo intwaro yarimo kurasa ku ngabo z'abakurude hafi ya Irbil, hanyuma hakurikiraho ibindi bitero bine ku yandi makamyo yarafite intwaro n'ahari ibitwaro bya morutiye. Ibitero bya kane by'indege za Amerika kuva Perezida Barack Obama atanze uruhushya mu cyumweru gishize, kuva nyine ingabo za Amerika zivuye muri Iraq mu mpera z'umwaka 2011. Nyuma yuko imyaka hafi 10 yarishize Amerika ifite uruhare muri Iraq. Minisitiri w'intebe wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan yatsinze itora rya perezida akazakomeza kuba umuyobozi wa Turukiya indi myaka 5. Komisiyo y'itora muri Turukiya hejo ku cyumweru yavuze ko amajwi ya mbere hafi ya yose hamaze kubarurwa agaragaza ko Bwana Erdogan yabonye amajwi akenewe. Ayo majwi harerekana ko yarushije cyane abakandida babiri bahanganye, uwahoze ari umuyobozi w'umuryango w'ubufatanye bwa Kiisilamu wabonye 39% by'amajwi n'umukandida w'abakurude ufite 9% by'amajwi. Umuvugizi w'ingabo muri Ukraine ejo ku cyumweru yanze ihagarikwa ry'imirwano ryasabwe n'abitandukanije bashyigikiwe n'Uburusiya mu gihe imirwano ikomeje mu burasirazuba bwa Ukraine. Umunsi umwe mbere yaho abitandukanije bari bavuze ko biteguye guhagarika imirwano kugira ngo birinde amakuba yagwira ikiremwa muntu mu burasirazuba bw'igihugu. Cyakora ku cyumweru umuvugizi w'ingabo za Ukraine Andrei Risenko yavuze ko yanze agahenge kasabwe, kandi yahamagariye abarwanya ubutegetsi kuzamura amabendera y'umweru bagashyira hasi intwaro. Repubulika ya Centrafrica ifite minisitiri w'intebe wayo wa mbere w'umuyisilamu Mahamat Kamun wahoze ari intumwa yihariye ya perezida w'agateganyo Catherine Samba Panza, azayobora guverinoma y'inzibacyuho irimo gushakisha uburyo amasezerano yo guhagarika imirwano yasinywe mu kwezi gushize nyuma y'umwaka wose w'urugomo rushingiye ku madini yashyirwa mu bikorwa. Bwana Kamun afite imyaka 53 yashyizweho n'iteka rya perezida. Ni umuyisilamu wa mbere ubaye minisitiri w'intebe muri Repubulika ya Centrafrica kuva iki gihugu kibonye ubwigenge mu mwaka 1960. Repubulika ya Centrafrica yakoronizwaga n'Ubufaransa. Bwana Kamun yahoze ari umuyobozi mukuru w'ikigega cy'igihugu ku buyobozi bwa François Bozizé. Leta ya North Carolina mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika irimo gukora ibishoboka byose ngo ikumire virusi ya Ebola ibinyujije mu ibibuza gukwirakwira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Arakoze mugenzi wacu ahejeje kudushikiriza ayo makuru. Tubibutse inshuti mwese ko mushobora kandi gukurikirana ibiganiro byacu byose ku kibanza cha internet kuri adresse ya www.voanews.com/centralafrica.com. Mushobora kandi kudushikiriza ubutumwa bwanyu kuri adresse ikurikira: radio@gmail.com, kuri Facebook na Twitter, maze mukumviriza ibiganiro byacu mukoresheje ijambo radio yacu. Ntihagiraho muja, ibiganiro twabateguriye birabandanya. Ubu naho ni umwanya w'ikiganiro cha sport, dutega amatwi mugenzi wacu yakiduteguriye.
Bakunzi ba sport n'imikino mwaramutse, muri kumwe na Eugenie Mukankusi. Turebere hamwe muri make sport n'imikino mu rwego mpuzamahanga. Duhere mu Bwongereza. Ikipe Arsenal yarayitsinze Manchester City ibitego bitatu byose ku busa mu guhatanira igikombe cyitwa Community Shield cyo mu Bwongereza. Arsenal yakinishije abakinnyi batatu bayo bashya barimo rutahizamu Alexis Sanchez wakiniraga Barcelona FC yo muri Espagne muri championishize. Cyakora Manchester City nayo ntiyari ifite abakinnyi bayo bimena umunani bose barimo Vincent Kompany, Pablo Zabaleta, Fernando, Sergio Aguero, Frank Lampard na Bakary Sagna. Ariko abandi bakinnyi barimo Mesut Ozil na Lucas Podolski. Kiri ku mugabane w'Uburayi kabuhariwe Samir Nasri ukinira ikipe Manchester City yo mu Bwongereza yafashe icyemezo cyo kutongera gukinira ikipe y'igihugu cye Ubufaransa. Impamvu yatangaje n'ubwumvikane buke n'umutoza w'ikipe Didier Deschamps. Ku myaka 27 y'amavuko, Nasri yatunguye benshi mu bamuzi kuko azwiho ubuhanga bwo kuzuyaza ikipe akina nayo bigafasha ikipe ye kuba yatsinda ibitego. Samir Nasri yasobanuye ko yari yatekereje kuva mu ikipe y'igihugu mu mwaka 2012 nyuma ya shampiyona y'Uburayi. Gusa yumvaga mu myaka 2 iri imbere mu mwaka 2016 yari kuzongera hagakinira ikipe y'Ubufaransa muri shampiyona y'Uburayi, ariko yumvikanishije ko gukinira iyo ikipe bitamushimisha. Undi mukinnyi w'ikirangirire wasezeye mu ikipe y'igihugu ye ya Espagne ni Xavi Hernandez ukinira Barcelona FC. Ku myaka 34 y'amavuko, Xavi mu cyumweru gishize nibwo yatangaje ko hatazongera gukinira ikipe y'igihugu nyuma yo gusezererwa muri Mundiali yo muri Brazil rugikubita. Xavi yari ku isonga y'ikipe ya Espagne itwara igikombe cy'isi mu mwaka 2010 muri Afrika y'Epfo, n'igihe yatwaye ibikombe by'Uburayi mu 2008 no mu 2012. Kabuhariwe Xavi Hernandez yatangiye gukinira ikipe y'igihugu mu mwaka 2000 kandi yakinnye mu mikino 133. Uyu mukinnyi Xavi Hernandez afatwa nk'umukinnyi w'imena Espagne ishobora kuba yaragize mu mateka y'umupira w'amaguru. Xavi niwe kapiteni w'ikipe ya Barcelona FC muri batatu iyi kipe yari ifite muri shampiyona y'umwaka ushize. Ejo kwa kabiri biteganijwe ko abakinnyi bazatora abandi bakapiteni bashya. Nshuti mwatwumvaga duhiniye aha, mukanya turagana mu karere k'ibiyaga bigari aho tubagezaho amakuru ya nyuma y'irushanwa rya Sekafa ribera mu Rwanda kuva kwa gatanu. Mwari kumwe na Eugenia Mukankusi. Naho mukanya.
Ubu naho dukubitire mu ntara ya Afrika y'ibiyaga binini twumva ibivugwa muri sport. Reka dutangurire kuri mugenzi wacu Desire Hatungimana ari mu Burundi.
Inyuma y'amezi 10 atankino za handball zibaye ngaha mu gisagara cha Bujumbura kuri no w'Imana haratunganijwe inkino zo gutanguza ihiganwa ico bita tournoi d'ouverture muri mu w'igifaransa umugwi wa Galaxy mu bigeme ukaba watsinze umugwi wa Alpha ku manota 83-13 uwo mugwi ubona gutahukana insinzi. Serie A kengo mirakiza icegera cy'urongo yo mugwi amenyesha yuko ngo bitoroshye kumara ikiringo nk'ico utari kurakora kuko abakinyi biragora ngende usubira kubashira ku murongo ariko ngo mu mugwi wiwe ngo bagiye kubandanya kugira ibikombe bafise kuva mu mwaka wa 2009 bataratsindwa babigumane.
Reka ndamasiyo bacoroshye kuko iyo atabikorwa biriko birakogwa n'abagomba kukina cyangwa abagomba kubishigikira cyabona batakiriko kirakogwa hanyuma bose bakadibukirwa sabakinyi sabafasha hanyuma natwebwe bigasubira kutugora kwegeranya abakinyi.
Mugiye gukora gute kugira koko mubandanye muri umugwi wa mbere mu Burundi?
Twarabitanguye kuko harya kugira umugwi ukomere ugira abari inyuma yabo ufasha kugira n'abakinyi bakiri bato n'abandi turondera hirya no hino mu mashuri abariko baraheza amashuri abariko bariga baradukunda ko turabikurikirana hanyuma bakatubasabye bakatwitaba.
Muri handball kandi twamenyesha yuko umugwi inserukira gihugu wabigeme batashika n'imyaka 20 uri mu myiteguro yo kuzitaba inkino z'akarere ka 5 zizobera Kampala guhera tariki 14 za kuno kwezi. Nadine Sanze Impundu asanzwe amenyereza uwo mugwi amenyesha yuko ngo ariko barakora neza n'imiburiburi ngo naho batoro kibanza ca mbere ntibazorenga muri batatu ba mbere.
Umugwi muri rusangi sinovuga ko ari neza cyane ariko turizeye neza yuko naho dufise utugurane tujya no hino ariko tureze neza ko umugwi tuteguye ko tubona twarageze kuri ushobora turategura umugwi turanuriza hirya n'ira abakobwa babikishoboye bashaka kutwereka urukino. Turizeye neza naho gutwara umugwi kuko dukinana n'ibihugu bikomeye cyane za Kenya za Uganda n'abantu bageze kure cyane mu mukino ariko natwe naho turi kure cyane ariko turize ko naho tutotwara igikombe tugitushaho gutwara umugwi wa kabiri cyangwa gatatu.
Uwo mufasoni rero aratumenyesha yuko wakazi kuko umumenyereza utunze n'umuryango ngo ari ikintu kitoroshe na gatoya ariko ngo ukunda inkino byose birashoboka.
Siko bacoroshe na gatoya kuko ubu ufise umuryango ufise aho utegeza kuba urazi umugore w'ubu wa kino gihe bakubwira ati uteza kugwa mu rugo uraba urugo urabe ibinyine bigenda ariko kugira siporo nacyo ni cyiza ariko ntibitworoheza cyane kuvuga kugabwira umufasha wawe uti jewe ndage fatiyo nandi mango kujya gufasha abandi bantu mukino si ikintu cyoroshye cyane ni ikintu gisaba ko umuntu abagitahura cyane ariko turageza tukavyumvisha abo tuba tubari kumwe kugira babitahure yuko n'umukenyezi naha afise amabanga y'urugo ashobora kuyafatanya n'andi mabanga ashobora gukorera igihugu gukorera mu isipo kandi mazi ko gukuna kunonora amagara ari vyiza cyane mu mwana wa mu misi yose.
Umupira w'amaguru naho imigwi y'u Burundi iri mu higanwa rya CAF ariko rabera i Kigali mu Rwanda umugwi wa Vitaro ufise ico gikombe waravyifashemo neza mu gutsinda umugwi wa Banadiro muri Somalia ibitsindo 5-1 umumenyereza w'uwo mugwi Kanyenkore Jean Gilbert akamenyesha yuko ngo ari vyiza cyane gutahukana amanota 3 n'ibitsindo byinshi mu rukino rwa mbere rw'ihiganwa ngo kuko bituma abakinyi bagira umutima uri hamwe.
Yego kubera twaronse ibitsindo byinshi turashimye ko nicyo cyangombwa muri turunwa nk'iyo ronse ibitsindo byinshi kwa amanota 3 nibyo byangombwa ko ekipe nazo turabona arizo tugiye kubona ubu turabe aho tuzoshika. Mugabo icya mbere ni ugushima kubona twatsinze ekipe ya mbere kuko iriya Benadir umupira wabo bakina umupira tushobora kumenya ingene bakina. Mugabo rero kandi si ubwa mbere dukinye ni ubwa gatatu kandi aho kumenyesha ko muri izo match 3 twakinye na Benadir hariyo badutsinze imwe muri 2010 umwaka uheze twarakinye turanganya kimwe uyu mwaka tubatsinze 5 kuvuga ko nibyo burakunezera ekipe utaratsinda na rimwe ukayitsinda 5 biranezeye.
Umugwi wa Atletico wowo mu rukino rwa mbere ukaba warutakaje itsinzwe na APR igitsindo kimwe ku busa ku munota 93 w'urukino. Kaze Cedric amenyereza mu mugwi wa Atletico akamenyesha yuko ngo naho batsinzwe ashima ingene abakinyi be wigenjeje ngo arize yuko mu nkino zikurikira azokora vyiza gusumba. Abanonotse 8 nabo bazoserukira Burundi mu nkino mpuzamakungu za Jeux Olympiques izobera i Nanjing ku munsi wa gatatu niho bazofata urugendo. Muri abo 8, 5 bahiganwa mu kwiruka babiri bagakina urukino rwa volleyball bakinira ku mucanga umwe nawe agakina urukino rwa tennis ku munsi wa gatanu windwi irangiye Adolphe Rukenkanya umushikiranganje w'urwaruka inkino n'imico kama akaba ariwe yashikiriza ubwo rwaruka ibendera y'igihugu cy'u Burundi yongera gutekera n'impanuro kugira zovyifatemo neza aho mu gihugu cy'Ubushinwa Désiré Hatungimana Bujumbura ijwi rya Amerika
urakoze Désiré Tuve mu Burundi tuje mu Rwanda mugenzi wacu Jean-Claude nawe ari mu Rwanda aradufitiye amakuru ya sport
Nirushanwa rya Sekafa Kagame Cup ririmo kubera mu Rwanda guhera mu mpera z'icyumweru gishize amakipe agarira u Rwanda arahabwa amahirwe yo kwitwara neza Rayon Sport yatangiye inganya na Azamu muri Tanzania ubusa ku busa APR FC itsinda Atletico mu Burundi igitego kimwe ku busa na Police FC itungura El Merika muri Sudani itsinda kimwe ku busa mu rwego rwo gusesengura imigendekere y'irushanwa rya Sekafa turi kumwe n'imwe mu mpuguke mu bigendanye n'imikino
Urakoze cyane Claude nitwa Patrick abagira nk'abandi umunyamakuru w'imikino muri Arabien
Irushanwa rya Sekafa riratangiye ese ugereranyije amakipe agiye guseruka urabona irushanwa riri ku ruhe rwego
Ni rushanwa rya kabaye riri ku rwego rwiza turebye umubare w'amakipe azitabira amakipe 18 aturutse mu bihugu 12 ubwa byurumva ko ari rushanwa rya kabaye riri ku rwego rushimishije atunibuka ko Sekafa ubundi izamo amakipe atwaye ibikombe iwabo no kuvuga ko rero na makipe meza muri ibyo bihugu 12 by'akarere kacu agiye kwesurana mu gihe cy'ibyumweru bibiri Ni rushanwa rya kabaye ku rwego rwiza gusa ntihaboramo duparametre tumwe na tumwe wenda dutuma uko abantu bakaritekerezaga atari ko baribona ndavuga kubijyanye n'urwego rw'imikino ne kubijyanye n'urwego rwa technique rushanwa izaba ifite
tugiye ku makipe nyirizi nanoneho ibihugu byo muri kano karere bimenyere umupira w'amaguru bikomeye byaraserukiwe hari n'amakipe ahagarira u Rwanda cyane cyane ko ruhagarira n'amakipe atatu ese nkaho ukurikirana aya makipe yose mu karere amahirwe wavuga ko anganate ku makipe amwe namwe agiye akomeye
Amahirwe menshi ndaza kwashyira ku makipe yo mu Rwanda akayanko kuri wabushondo mukara kuko na makipe azabakina imbere afana bayo kandi na makipe atatu meza dufite mu gihugu hano Jean-Claude niyo azaba duhagarira muri Sekafa ariko by'umwihariko ikipe APR Football Club niyo nkira amahirwe cyane kuko iyi ni ikipe ifite igikombe cy'igihugu iyi ni ikipe ifite igikombe cya championnat ikaba kandi ikipe yakinye umukino wa nyuma muri Sekafa iheruka abana bose bakinye final umwaka ushize Idarfur bose barahari ariko ikirenzeho noneho hongeyemo n'abandi basore bashya hongerwamo amaraso mashya mu bijyanye na staff y'abatoza ariko hejuru y'ibyo byose n'abana bamaze kumenyerana kirya gihe bageze kuri finali batamenyeranye ni generation nshyashya bacyubaka abantu bavugaga bati ikipe ntabwo ishoboye nijya muri Sekafa izadusebya nibyo iragenda ikina finali ndetse inatera umupira mwiza ariko iratsindwa experience irabura ura bamaze kumenyerana batwaye ibikombe hano mu Rwanda ndatekereza ko ari ikipe ishobora gutungurana ariko kandi kuri tukaza no kongera ko no mu mateka ikipe itwara ibikombe bya Sekafa byabereye ahangaha bitatu byose ifite yabitwariye ahangaha mu Rwanda ntekereza ko ni ikipe bidasubirwaho ifite amahirwe menshi kurusha andi makipe yose 13 bari kumwe muri Sekafa Rayon Sport nayo ni ikipe itajya yiburira cyane cyane ahakomeye nimwibuke Sekafa y'ubushize Rayon Sport bayijyanye ari ikipe batunguye ikipe yagiye n'abakinnyi batuzuye ndetse byabaga bigoranye kugira ngo ubone abakinnyi babiri kuri bench ariko Rayon Sport iragenda igera muri kimwe cya kabiri kirangiza Rayon Sport rero nubwo twavuga ko ntacyo yatwaye mu Rwanda nk'igikombe ku isoko ry'igura ry'abakinnyi ntabwo injijemo abakinnyi benshi ngo tuvuge ngo hari impinduka zidasanzwe umutoza uhageze nawe utamaze igihe kirekire agiye gukora ariko ntekereza ko akabafana bazayishyigikira umurindi w'abafana ba Rayon Sport benshi bashobora kuzatuma Rayon tuzi n'ubundi igitego cy'abafana kiboneka Rayon Sport ikabagera kuri hashoboka muri Sekafa twavuga ko ikeneye kongera gutwara kugira ngo itware iya kabiri mu mateka
kuri gahunda y'imikino iteganyijwe uyu munsi kwa mbere ikipe ya Benadir yo muri Somalia irakina na El Merika muri Sudani Gor Mahia yo muri Kenya irahura na Atletico mu Burundi hanyuma Vitaro yo mu Burundi icakirane na Police FC yo mu Rwanda iyo mikino yose uko ari itatu irabera kuri Stade Regional Inyamirambo yari Claude Munyandinda ikigali
urakoze Jean Claude tubibutse njuti mwese ko mubandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutse kandi ko muri programme yacu nshasha guhera mu kanya gato y'isaha 12 zo mu gitondo muje kubandanya kumviriza ikiganiro dusangira ijambo Ikiganiro gifise hafi iminota 30 ku murongo wa FM 104 ibice 3 i Kigali mu Rwanda Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibyiyumvo bitandukanye ku bibazo bitari bike. Twumvirize ijambo ry'impangamarahara ryerekeye imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Guteza imbere demokrasi mu makungu uracara umwe mu migambi ikomeye ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera demokrasi ikomeza imico y'ukubahiriza agateka ka muntu yamara kandi kubera amareta arangwa na demokrasi adakumira kandi atsimbatara mu bituma hashobora kubitera mbere. Mu bihugu birangwa na demokrasi abatora batuma amareta yisegura ku vyerekeye kurondera ineza yabo. Kubera izo mvo amareta arangwa na demokrasi y'ukuri atuma abanyagihugu bagira uruhara mu nzego zose z'igihugu ashiraho inzego zibishoboye zizigiwe kandi zikorera habona arubahiriza amategeko. Ubwigenge bw'inzego z'ubutungane, ubwigenge bw'abajejwe igikorwa cyo gutangaza makuru agatuma haba amashyirahamwe adaharanira ibyicaro vya politiki afise ingufu hamwe n'igisata gikomeye cy'abikorera ku giti cyabo. Izo nzego ku ruhande rwazo zirakingira demokrasi abarondera kuzigabanya ingufu canke kuzihonyanga, zikaba zishyiraho uburyo utuma haba iterambere kuri bose. Ibyo nivyo vyibonekeje mu karere ko muri Amerika na Caraïbes. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Amerika John Kerry avuga ko imyaka 10 irangiye yaranzwe na demokrasi n'iterambere mu karere ko muri Amerika yo mu manuko no mu karere ka Caraïbes. Ngo ivyo se bintu vyabaye giturumbuka, ngo vyatumwe n'utwigoro twukugurura amasoko gutuma haba ivyimviro bishasha n'ukwemera kw'iterambere n'ubutunzi burama biba mu gihe atanumwa kumiwe. Kubera izo mvo ubutunzi mu karere ka Amerika na Caraïbes bwiyongeye ibice 4% ku mwaka, mu vyatumye abantu barenga imiliyoni 73 bava mu bukene. Yamara ico gikogwa ntikirarangira nk'uko umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Amerika John Kerry abivuga. Amenyesha ko inzira bategerezwa gukurikira itomoye, ngo bategetse bo mu karere ka Amerika na Caraïbes bakeneye gushira ibibatandukanya ku vyerekeye ibara ry'urukoba ku ruhande bagakorera hamwe bakavugira uburenganzira bw'abapfasoni. Ngo bategerezwa kubakira ku iterambere ry'ubutunzi mu kugurura amasoko kuruja n'uruza ku vyerekeye budandaji n'ukongereza uburyo kubakira ibibato kugira bashobore kuronka akazi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirafasha imigambi yo mu karere ka Amerika na Caraïbes mu gikorwa cyo gushyiraho uburyo bwiza bukingira abanyagihugu biciye ku gutuma abantu bashobora kwitura ubutungane, kugwanya ityozwa ry'agateka ka muntu mu bice bivuye mu ntambara. Ubuyobozi bw'isunga demokrasi nibwo buryo bw'ukuri bwo gutuma haba iterambere mu vyerekeye butunzi n'imibano no gushikira iterambere atanumwe rikumira. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari yemeje ku vyerekeye gukorana n'abategetsi bo mu karere ka Amerika na Caraïbes kugira bashike kuri iyo migambi.
Iryo ryari jambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mukanya isaha 12 n'igice turasozera ibiganiro vyacu vy'uyu munsi, ariko reka mugenzi wacu yaduteguriye amakuru atwibutse ibice bikuru bikuru vyari bigize aya makuru.
Urakoze Oriane. Kwababwiye ko Israeli n'Abanyepalestina bemeranijwe ku kandi gahenge k'iminsi 3 mu ntara ya Gaza. Misiri ikaba yavuze ko hagahenge kumvikanweho hejo ku cyumweru gashobora gutangira saa 11 ku isaha yo mu karere, kandi kakaba gatanga uburyo bwo gusubukura imishyikirano i Cairo kugira ngo imirwano imaze ukwezi hagati y'abarwanyi ba Hamas bagenzura intara ya Gaza n'abaturanyi babo ba Israeli ihagarare. Twabwiye kandi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagabye ibindi bitero by'indege ku barwanyi ba Kiyisilamu Islamic State mu majyaruguru ya Iraq. Departement y'ingabo Patagone yavuze ko indege z'intambara hamwe n'indege zitwara zashwanyaguje ikamyo yarimo intwaro yarimo kurasa ku ngabo z'abakurude hafi ya Irbil, hanyuma hagakurikiraho ibindi bitero 4 ku yandi makamyo nayo yarafite intwaro n'ahari hari ibitwaro by'amurutsi. Minisitiri w'intebe wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan yatsinze itora rya perezida akazakomeza kuba umuyobozi wa Turukiya indi myaka 5. Komisiyo y'itora muri Turukiya ejo ku cyumweru yavuze ko amajwi ya mbere hafi ya yose amaze kubarurwa agaragaza ko Bwana Erdogan yabonye amajwi akenewe. Ayo majwi yerekana ko yarushije cyane abakandida babiri bahanganye Ekmeredine Hasavgrov wahoze ari umuyobozi w'umuryango w'ubufatanye bwa Kiisilamu wabonye 39% by'amajwi n'umukandida w'abakurude Selahattin Demirtas ufite 9% by'amajwi.
Urakoze mugenzi wacu kuri aya makuru wadushikirije. Abagiye kubandanya kumviriza ibiganiro byacu isaha 12 zo mu gitondo, mushobora kubandanya mwumviriza ikiganiro mukunda cyane dusangira ijambo.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.